kuva mu ntango z'indwi hagumye uruhagarara mu ikambi y'impunzi z'abarundi induta muri Tanzania gwatewe nuko zimwe mu mpunzi zifuza kuzotahukanwa vuba kuko baheza amezi arenga atatu abashika ibihumbi 15 biyandikishije ngo batahukanwe mu gihe bari bafashe ingingo ko bagiye kwitahira n'amaguru hamwe batohabwa imodokari vyabaye ngombwa ko kuri uyu wa kane ku mugoroba abatwara igipolisi hamwe n'abatwara ikambi zose z'impunzi babagirice inama yihuta yo gusukamwo amabisi. Izo ntumwa za leta ya Tanzania zabwiye zimwe muri izo mpunzi zifuza gutahuka ko zotekana zikarindira gushikaho zizotahukanwa mu buryo buzwi. Iyo nama yari yatumiwemo impunzi zose, uyu n'umwe mu bariyo.
Ubwo butumwa bwarubu Tanzania irabakunda, yarabakiye gushika n'ubu irabatunze. Kubera iki mwihuta? Mwahunze kubera ingorane z'umutekano muke, none mwabonye ko amahoro yagarutse. Tanzania ni igihugu cy'amahoro, ikeneye ko mugenda amahoro mugashika mu gihugu cy'amahoro. Ntidukeneye ko mugira ingorane mu nzira mu gihe mwoba mugiye n'amaguru. Ni mwihangane, ni mutekane, murindire mugende amahoro, mushikire mu mahoro. Ababishaka guhunguka ni mubandanye mwiyandikisha, abatabishaka ni mureke.
Abo bategetsi bamaze kugabisha zimwe muri zo mpunzi zateye uruhagarara bamenyesheje ko icyo kibazo cyabo kiriko kirigwa no mugwi nyabutatu ugizwe na leta y'u Burundi, leta ya Tanzania hamwe n'ishami HCR gita impunzi. Izo ntumwa zabwiye impunzi kuwo mugwi nyabutatu umaze kugira urugendo rwa mbere rwo kuja kuraba ingene mu Burundi ibintu byifashe.
Niba subira kugomoka izofatwa yuko ari leta yoba itewe ko leta yiteze kubivuna mu gihe busubira gutera ibiri byari byo byose yaba DRC yaba MCI kuvuga kwa mukuru w'amakazi cya Hepoli bitegwe kuzica babivuna. Turabye yuko utahana impunzi hicara imigwi itatu uvuga mubaza kubyikana n'igihugu impunzi zavuyemo, igihugu impunzi zahungiyemo hamwe n'ishyirahamwe rijejwe iby'impunzi ku isi UNHCR. Ati bw'icyo gihe rero barindire baracyabiganira uko ari batatu. Leta y'u Burundi ntishobora kubatwara yonyine, cyangwa leta ya Tanzania ntishobora kubatwara, cyangwa UN ntishobora kubatwara batahejeje ibiganiro. Udoteri Ruhaga yavuze yuko azofatwa nk'uteye leta ya Tanzania. Yaravuze yuko yagiye Nyanzarake babaramutsa, yuko yagiye yavuze yuko yashyitse mu ntara zishikaze cyane. Yasaze igihugu ari nyabagendwa ati mugaba rindire ntihagire ugenda n'amaguru. Nta sago yacaze yavuze yuko iyo mijika tegeje kuyaga igikorwa cyo kubatahana kizoca gitangura.
Umwe mu bahawe ubwo butumwa ari mu bifuza gutaha avuga ko bashimye ko ikibazo cyabo camaze gufatwa mu minwe maze nabo bahitamwo gutekana.
Ibyo n'amafaranga y'u Rwanda cyane rwose kandi byaratugeho cyane. Muri make batubwiye ko bifuza gutaha twarindira gato ko ibintu biriko birategurwa. Nta kiringo batubwiye ariko turabyiteze ko mu minsi bigiye gushoboka. Ubu turatekanye. Twebwe tugiye kubifuza ko twavuga duti twebwe mwaratwandika amazina muratwakisha maze gutwakisha rero abantu twese tugira icyizere ko tugiye gusubira iwacu. Rero tugise dusaba dusaba kugira ngo dusubire iwacu ijambo twaryakiriye neza cyane rwose. Kugenda n'amaguru naho nyine byari bikenewe kubera umuntu arazi ingorane, umuntu harimwe mu nkambi n'ingorane zikabije cyane rwose bigatuma umuntu yo bandanya yicara ngaha.
Ijwi rya Amerika ryabajije umwe muri abo bashaka gutaha kw'ico bahunze caheze, nawe ati turafise amakuru akwiye ko mu gihugu cacu hari amahoro.
Nyakanze tugeze twaburaba ngo tumaze mu Burundi. None abategetsi bo mwe nari bo ari bahagutse bakagira ati twe twaragiye wagiye Burundi twasanze amahoro ari murengera. Tukavugana n'abantu bari bakatugira ati twe nk'uko tuje tubayeho neza turajya tukajya amasirali na tukagira ati umva amahoro mu Burundi atariyo. Kandi na bamwe muri twebwe barasindira bakagenda bakabyirabira bakabyibonera. Utubu dukomeye tugerageje kwa buzima buri ngaha n'umubabaro wino n'umuhangayiko n'ukuntu na yo dufata n'ibindi byinshi. Kuko tubaga tujye twaragutse turudandazwa, dore n'ibyo tukeneye nko turudandazwa aho dukeneye kujya mu gihugu cyose kuko tubatse gikomeza dufatanya n'abari Yehova.
Igihugu cya Tanzania kirimo impunzi z'Abarundi zirenga 244 abamaze kwiyandikisha ngo batahuke barenga gato 15,000 uko gushaka gutahuka byatanguriye mu ikambi y'impunzi ya Nduta gusa irimo barenga 126 mu gihe hari amakambi y'impunzi 3. Pierre Clavin Inkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.